Ini radio izwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri kumwe na Fide Niyongabo. Turahera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini akurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, inyuma yaho ni ikiganiro cy'umuziki ikaze kuri radio yanyu. Duhere rero mu karere k'ibiyaga binini. Abasirikare bamugariye ku rugamba mu Burundi basaba ubushikiranganji ubajejwe gushira mu ngiro ibiri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu yo kuva mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2021. Ibindi kuri inkuru na Thierry Vendayishimiye.
Abo basirikare bahurikiye mu ishyirahamwe ryo kwiteza imbere ADMH mu Gifaransa. Bamwe muri bo babwiye Ijwi Amerika ko bashima ko leta ibafasha mu bijyanye no kubavura ibikomere n'ubumuga bakuye ku rugamba, gusa kubona imiti birabagora.
Iyo miti iyo twivuje harigihe idushikira ku baba bari mu bitaro, ariko kuba bavuye hagati mu gihugu bikatugora kuko tuva mu ntara zitandukanye. Icokogwa hariho ahari amasite y'abamugariye ku rugamba mu ntara zitandukanye, twasaba yuko mu gihe hari gahunda cya programa yo kujya kuvurirayo tukagenda abegere kuri amasite tukajya kwivuza, ya matike twomanuka ko ngahe Bujumbura bigatuma bitworohera.
Umukuru w'igihugu yarishuye ku myitwarariko itari mike yabo basinzikariye mu ngwano zabaye mu myaka iheze. Yateye igikumu mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze w'2021 ku itegeko riha uburusho abo basirikare bamugariye ku rugamba. Kasiye Bizabigomba arongoye ishyirahamwe rijejwe guteza imbere abo basirikare bagendana ubumuga yabwiye bamwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika ibiri muri iryo tegeko.
Tukabona ko leta y'u Burundi izofungurira abahoze ku rugamba bamugariye ku rugamba, twaranezerewe cyane kuko ni kudusahiriza muri bwa buzima bwa minsi yose. Muri iki gihe ntabwo twashobora kubona gufungurirwa mu buryo busanzwe, ku buzima bwa minsi yose dufunguriwe nabyo byari byiza. Iryo tegeko twararibonye turarikenguruka.
Abo bamugariye ku rugamba bashima ubufasha bwa leta bwo kubavuza, babona ko iruhande y'ico gikorwa hari kindi cyihuta muri kino gihe bugarijwe n'ubukene mu miryango yabo. Umwe muri bo abona ko ikindi cyihutirwa ari ukubaronsa ibifungurwa. Ni kuri mikro y'umukunzi w'Ijwi ry'Amerika.
Abamugariye ku rugamba baravuze ko abari bo bose bazofungurirwa bongere bavugwe ku buntu gushika ubuzima bwabo bwose imbere n'imiryango yabo, hanyuma abandi nabo bivanye n'ibitigiri canke n'imigwi barimwe ko baravuze abamugaye bisanzwe, abamugaye bari hagati na hagati aho bita handicapé modéré, n'abamugaye cane bise handicapé sévère. Rero abo bose muri iyo migwi baravuze ingene bazobashigikira. Rero aba handicapé sévère bose bavuze ko babaha uburaro bakabafungurira bakavuzwa ubuzima bwabo bwose n'imiryango yabo, kandi baranavuga kugera n'abasirikare bari ku kazi bimeze ugize impanuka gapfa cyangwa kaburu wiwe igihugu gica gifasha mu byo kumushingura n'iteka.
Ishyirahamwe ryo guteza imbere abasirikare bagendana ubumuga risaba ubuyobozi bubajejwe mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi gushira mu ngiro ibiri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo muri Munyonyo mu mwaka uheze w'2021. Kasiye Bizabigomba arongoye iryo shyirahamwe.
Ngiriye ko ntere na kama abasanzwe badukurikirana mu z'amagara yacu barabe badodore hejuru aho nyine muraba by'amategeko ko twarabonye kuri itegeko ryarungikiye umushikiranganji kugira ngo ahinyanyure tumwe tumwe. Uravye ingingo ya 13 yaryo iravuga ko ingingo ya 10, 11 na 12 zizotomogwa n'umushikiranganji. Iyo bikora rero byihuse kugira ngo aba bantu bamerewe nabo ku nabo batora koyoko bagire amahoro bumve yuko hari igihindutse.
Ijwi ry'Amerika ntiryashoboye kuronka kuri telefone umuyobozi mukuru ajejwe abahoze ari abasirikare b'igihugu n'abahoze ari abagwanyi b'imigwi yagwanya leta bamugariye ku rugamba kugira atange umuco ku bijyanye n'ishyirwa mu ngiro ry'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abahoze ari abasirikare ba leta n'abari mu migwi yagwanya leta bamugariye ku rugamba baharugwa mu 600 mu mwaka w'2006 nk'uko amakuru abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bakesha ishyirahamwe ADMH MH y'abasirikare bagendana ubumuga abivuga abagendana n'ubumuga bukaze babana n'imijyango yabo mu mazureta yabubakiye mu bibanza 12 biri mu ntara 11 kuri 19 zigize igihugu cy'u Burundi.
Urakoze Thierry. Leta y'u Burundi iherutse gufatira mu ntara z'uburaruko amatoni 20 y'ikawa yagomba ashogwe mu gihugu cy'u Rwanda. Intumwa z'ubwo bushikiranganji zimenyesha ko zigiye gutanga ubutumwa ku banyagihugu na cyane cyane ku barimyi b'ikawa. Desire Hatungimana niyo nkuru dufite.
Kuri wa gatanu umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Kayanza ari kumwe na Bonamatari n'urongoye ikigo cya leta Odeka kijejwe guteza imbere igitegwa cy'ikawa mu Burundi bashize habona ikawa yafatiwe muri iyo ntara. Ni Ingabira Isahake umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Kayanza amenyesha ko bafatiye ku makuru bahawe n'abanyagihugu basatse mu mihana 10 yo muri komine Gatara bari babarangiye bafatira ikawa nyinshi yagomba gushogwa mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko amakuru bari bafise yabibamenyesha.
Rero muri iyo sakwa twashoboye gufata imifuko yababa 396 tugereranije nk'umwe w'upima hagati y'ibiro 70 na 80 kuko zimwe zirumye izindi zabazikanye bivanye n'uko twazisanga no kuvuga dufatiye no twasanze ari amatoni agera hagati y'amatoni 26 n'amatoni 27.
Umuyobozi mukuru w'ikigo Odeka kijejwe guteza imbere igitegwa cy'ikawa mu Burundi Emmanuel Nkurunziza amenyesha ko bashora ikawa y'u Burundi mu mahanga kenshi bivana no kutamenya icy'igihugu kibamariye bigatuma bagihemukira.
Umaze kuzirikana iby'igikoge kwarera umurundi mu kumuvuza mu kumukorera amabarabara acamwe agiye mu minota itandukanye mu kumukingira umutekano n'ibindi byinshi nta muntu yo kuyumvire ko hari umuntu yo kwifuza gushora umwimbo nk'uyu ufite kamaro kanini ubutunzi bw'igihugu abishyize mu kinyegero. Rero twakare kutamenya
kugira batuziyo ngeso ituma igihugu gitakaza byinshi. Ni Ingabira Isaac amenyesha ko agiye gutangura amatoza kugira ntazogire n'uzosubira gucutsa umutima wo gushora ikawa mu mahanga atabire kuri we.
Ariko kubera twashatse kugira amatoza yimbitse aho twihaye intumbero yo kumenya izi kawa iyo zavuye n'intumbero bari bafise niyo bari bagamije kuzijana umenyesha makuru ko tuza twashizeho na komisiyo y'abamagistrat batatu hamwe n'inyamiramabi zitatu kugira tuzokora amatohoza yimbitse kandi atahengamiye kugira tuzomenye imbo n'imvano y'iki cyaha abazuba bafashwe bafise ibyo bakubazwa tuzobashengeze imbere ya sentare kugira ibakubita intahe mu gahanga.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi na Kayanza baganira na Radio Ijwi rya Amerika bamenyesha ko abahereza umwimbo mu makungu bakwiye ibihano.
Je mbona intwaro yagiragiza igakuri gishoboye kugira ngo iyo kawa babafata abahane bimwe biteye ubwoba mbere by'umwihariko kugira ngo ufashwe acatangwa akarorero kugira abandi bose bashobore kubeba kubera nabona yuko muri kino gihugu cyacu Burundi ubuye inzara irahari. Ibyo byose rero bituma inzara ikomeye kubera amafaranga yafashije u Burundi acica mu kindi gihugu.
Twebwe ibyo bintu turabyumva mu bisanzwe n'ububandi no kuraba neza bene ibyo bintu ariho igituma no kuraba yuko nkeka baguma bitoga yuko babahaye umushahara muto bagakurikirana igituma boba baguma basohora uwo mwimbo w'igihugu bibaye ngombwa bagatuma bavuga ati mwaduhaye amahera make none muratwongeze.
Emmanuel Nkurunziza arongoye Odeka arafite icyahanura abanyagihugu
ni kuzirikana yuko igihugu cyacu cy'u Burundi kibakwa na benecu ubutunzi bw'igihugu bubungabungwa na bene bwo ukubaha amategeko nicyo rukiza ku Barundi twese. Rero bogerageza gukurikiza intumero habwa n'indongozi z'igihugu cyacu Burundi na cyane cyane nk'iz'ubuhinga zo gupfingira kanovere kaba yacu y'u Burundi bumve ko batodohoka mu kugendera intumbero habwa n'inzego z'igihugu bongere banadome urutoki kuri wo wese agomba kubahuvya kuko murabizi neza umuntu agufasha guteka inkono y'ikibi cyamaragusha ukacisangiza.
Kundwa iheze mu ntara ya Ngozi ihanuru bibe na Kayanza hafashwe abashoye ikawa mu Rwanda 16 bikoreye ibiro birenga 500 bamenyesheje ko bashoye ikawa mu Rwanda ku giciro cyaho gisumba icyo mu Burundi inshuro zitatu baciye bacirigwa urubanza gukibiriraho. Parke ya Ngozi ikaba yabasabiye gufungwa imyaka 5 no gutangira hadabi ingana n'amafaranga 1500 kuri umwe baremeye icyaha uko ari bose ariko basaba sentare ko bahanishwa umunyororo w'amezi 6 ni hadabu 100,000 kuri umwe. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika, tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagira mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda mu turere twa Gasabo na Nyarugenge I Kigali hakomeje kumvikana ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umuryango uharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro Rejo de Femme uvuga ko abashinzwe gukumira no kurwanya iryo hohoterwa barimo inzego z'umutekano n'abakenshi baba batabifitemo ubumenyi buhagije. Inkuru irambuye Eric Bagira Ubusa.
Uhereye ku bisobanuro by'abafite aho bahuriye no kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo, byumvikana ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina birushaho gukaza umurego umunsi ku wundi. Kubireba umujyi wa Kigali mu turere twa Nyarugenge na Gasabo, bavuga ko ryiganje mu mirenge ya Mageragere na Kinyinya iherereye mu bice by'ibyaro. Umuryango uharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro Réseau des Femmes uvuga ko abashinzwe gukumira iryo hohoterwa cyangwa barihosha bisanga nabo nta bumenyi babifiteho. Abo barimo urwego rw'umutekano rwunganira karere ruzwi nka Daso, urugiruko rw'abakorera bushake, inshuti z'umuryango n'abandi. Nibyo Madame Saverine Uwimana, umuhuzabikorwa wa Réseau des Femmes ku rwego rw'igihugu, asobanura.
Bariya ni abantu bajya mu bikorwa byo kurwanya ihohoterwa babandi bahamagarwa iyo byakomeye. Bariya abantu rero babikora mu nshingano, babikora mu kubahiriza itegeko, ariko akenshi usanga nabo badafite ubumenyi buhagije mu buryo bwo gukumira ihohoterwa, mu buryo bwo gutanga ibiganiro, ndetse n'uburyo ufata uwahohotewe. Ndetse akenshi ugasanga iyo bagiye gukemura ikibazo cy'ihohoterwa, nabo bashobora mu kugwa mu kibazo cyo guhohotera kubera ubumenyi bukeya, none ugasanga nawe bimubereye ikibazo, akuyemo gufungwa cyangwa se akangiza n'isura ye.
Madamu Uwimana akavuga ko mu gihe cy'umwaka bazigisha abo begereye abaturage ibikorwa byo kurwanya no gukumira ihohoterwa.
Tugiye kwigisha no guhugura, kongerera ubushobozi ziriya nzego kugira ngo bamenye uburyo bwo gukumira ihohoterwa, bamenye uburyo bitwara muri icyo kibazo, ndetse banamenye uburyo baherekeza uwahohotewe.
Kamwe mu turere tuvugwamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina na Kanyarugenge mu mujyi wa Kigali. Imibare itangwa n'ubuyobozi bwa ku karere yo kuva mu kwezi kwa karindwi 2021 kugera mu kwezi kwa kane uyu mwaka iragaragaza ko byibura abasaga 170,000 bahohotewe. Muri abo abagera kuri 638 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Bwana Evariste Nkunda ukuriye ibikorwa by'ubuzima Inyarugenge agashima ko kuba hagiyeho umushinga uha ubushobozi inzego zegereye abaturage bizaba umwanya mwiza wo guhangana n'ibikorwa by'ihohoterwa.
Ikibazo cy'ihohotera kirahari, ariko uyu munsi rero kuba tugize amahirwe n'abagomba kudufasha uyu munsi kugira ngo bakurikirane bafashe inzego z'umutekano irahari. Rero kuba muje uyu munsi tugiye gukorana, numva ni amaboko meza muzigihe tugite gutyo Nyarugenge. Turifuza ko igikorwa kizakora imbaraga muzashyiramo dufatanya n'uko tuganisha ko zero violence mu karere kacu tubirwanye, ntibizongere no kubaho na nyuma y'ibingibi.
Bwana Emmanuel Nkusi ukuriye urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu karere ka Nyarugenge nawe avuga ko ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigenda birushaho kwiyongera. Bwana Nkusi agakeka ko mu bimwe mu bituma byumvikana ari uko abantu barushaho gutinyuka bakabivuga. Avuga ko ibikorwa nk'ibyo birushaho kugira ingaruka zikomeye ku bana b'abakobwa.
Mu bana bato wenda nagaruka ku gitsina gore, mu bana bato b'abakobwa bakuramo ingaruka ebyiri. Eiza hari umwana ushobora gukuramo kwanga igitsina gabo completely ni trauma sort of. Secondly, agakuramo gukunda abagabo kubera ya sako yanyuzemo, nta counseling yabonye, nta kumuganiza yigeze abona. Andashaka rero ngo tuganire ku kintu cya rehabilitation ya victim after case file compilation na rehabilitation y'ibyanye n'amategeko. Ese victim abari rehabilitated gute?
Bwana Silas Ngayaboshya ni umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, ashinzwe guteza imbere uburinganire no kongerera abagore ubushobozi. Agasaba ko kuri iyi nshuro mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina abo bireba bashyiramo ingufu zidasanzwe mu mugambi wo guharanira impinduka mu mikorere.
Turi kuvuga tuti nitwongere gukora ibintu uko dusanzwe tubikora, kuko dusanzwe tubikora ntabwo duhamya ko biri gutanga umusaruro iki gihugu cyifuza. Twashoboye byinshi, GBV ntiyagombye rero kuba itunanira. Niyo mpamvu tugomba gukora not doing things the same way.
Zimwe mu mpamvu zishyirwa mu majwi ko zikomeza gutiza umurindi ibikorwa by'ihohoterwa mu miryango zishingiye ku muco w'Abanyarwanda, aho bamwe bahohoterwa bakagira isoni zo kubivuga, ubundi bikanaterwa n'uko hamwe na hamwe umugabo agifatwa nk'isoko y'imibereho y'umuryango, ku buryo akoze ihohoterwa agafungwa abagize umuryango bashobora kwisanga mu kaga. Imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 ingo zisaga 1280 zagaragayemo ibikorwa by'ihohoterwa. Muri uwo mwaka kandi Kigali yonyine yabarurwagamo izigera muri 78. Inzego zibishinzwe zikavuga ko nubwo humvikana cyane ihohoterwa rikorerwa abagore mu ngo, bitaravuga ko n'abagabo badahohoterwa kuko hari abumvise n'abihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Societe Swiss Med ifite imigabane myinshi mu bitaro Kira Hospital byo mu Burundi, irasaba ko umuyobozi wabyo Dr. Christophe Sahabo afungurwa. Bamwe mu banyamategeko nabo basanga atarakwiye gufungwa. Nairobi, Eloge Wirikaneza.
Umushingwamanza wa muganga Christophe Sahabo hamwe n'ishyirahamwe Swiss Med International bariyamiriza ifungwa ry'uwahoze ari umuyobozi w'ibitaro Kira Hospital, hamwe n'iyemezwa ry'ingingo zifatwa n'urwego nshingwa ntwaro rw'ubu kuri ibyo bitaro by'akarorero mu Burundi. Mu itangazo ryarungikiwe umuyobozi mfata kibanza wa Kira Hospital n'utwaro rw'urwego nshingwa ntwaro Ijwi ry'Amerika rifitiye kopi, umushingwamanza Serge Rouvinet avuga ko ifungwa ryiwe ryakozwe atamategeko akurikijwe kandi hatabaye kumviriza afise icyo bavuga muri yo dosiye yakurikiranwa ko bose. Ivyo bigaca bigaragaza ku bwo mushingwa manza ihonyango wa gingingo ivuga ko umuntu wese ataracirwa urubanza afatwa nk'umwere. Mwikete giwe yongera ko ati umufungwa wese ategerezwa kugira ubwo burenganzira. Maitre Rouvinet asabire ko urwaje waburanira niyubahirizwa ryo burenganzira bw'urubanza rudahengamye. Umunyagihugu wese afitiye uburenganzira hatarabwe icaha yoba yikekwa ko cyangwa ikindi kintu cyose. Ku itariki ya kabiri ukwezi kwa kane guheze yarayahagaritswe n'iperereza. Muganga Sahabo yahoze atwara ibitaro Kira Hospital yanditse ikete ryo gutanga imihoho mu mabanga yiwe, avuga ko abitewe n'impamvu ziwe bwite atashimye gusigura. Umwunganira mu mategeko yemeza ko iryo tanga ry'imihoho ryakozwe ku gahato kandi ko yateye umukono kuri urwo rwandiko ku gisure. Icongewe ko Maitre Rouvinet atomora muri iryo kete ko umunyamutahe mukuru aserukira iryo shyirahamwe Swiss Med International iyamiriza kandi yemezwa ry'ingingo zifatwa kuva ku wa mbere ukwezi kwa kane 2022 umunyamutahe mukuru atagishijwe inama. Ifungwa n'ihagarikwa rya Christophe Sahabo Perezida Evariste Ndayishimiye yabigarutse ko misi heze mu kiganiro ciwe ca mbere yahaye amenyeshamakuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje ko azi ibyerekeye iyo dosiye kandi ko nawe yaje kuba umushikiriza manza yakurungika mu gashobo muganga. Umviriza Perezida Ndayishimiye uko abisigura.
Ngango n'igituma batanguye kumvuga cyane ku bya Dr. Christophe yano nukubera ngira ngo ntaramuvugira azi yuko abantu bose namambaza uyu yapfungiwe iki mbarira ingenge mupfunze n'iyi magaba bambwiye yuko byose ingene bimeze nkumva najiyomba procureure z'ari kugenda uko nyine nkumva se ngutabara nta kundi se cyamba nabigize kandi urumva nagira utwanyate twanje nkaraba amarabesha uyu muntu ntibifashe bagiye rero usanga ariko bavuga bavuze ngo afunzwe ngo naje ntawanze ego nivyo nko jewe navuze ntegereza kubona amahera ya leta yari hose kandi ko ndavuga ntegereza kubona umutahe wa leta kugira tumenye inyungu tuzotwara.
Uwo mutahe wa leta uterekanywe neza uko utegerezwa kuyungukira. Perezida Ndayishimiye aravuga ukungana n'urugero amashyirahamwe yegukira leta yashize imitahe muri Kira Hospital uko rungana.
Ibaza ahantu Burundi yarangiza ifite imiliyari zitatu so kabungira ngo zarenga indwi inesesi zifite amahera nayo nyene miliyoni zitari munsi ya zitanu kamebu ONP bose bafite amahera ku buryo ushobora gusanga leta ari ifise umutahe munini kuko hariho ankete prive yabaye baravuga bati turavye mutahe wa leta wabungana na 70%. Cye ndavuga nti tangura rero iyo mitahe muyishire hano bari muri processes bagasanga harimo amahinyu ameze ukuca kuriya nta bintu biba bihambaye bihari usanga icyo rubanza abacaje mu by'imanza ibyo rero se subira kuzinjiramo cya bavuze ngo ni jewe kubera jewe navuze nti turondera amahera y'igihugu kugira ngo akore iby'igihugu nyene tu yunguke jani bisanzwe ugana uko yadukora akabishobisha
ariko umunyamategeko wo mu Burundi Janze Bigirimana asanzwe atwara ishira hamwe tournon la page Burundi asanga icyari kwihutirwa kitari ukurunika sahabo mu buroko narijya yari yamaze kwemera gutanga imihoho uko niko yabisigurijwe rya America
mugiye amaze kugozwa mu mabanga yarajejwe nimba yarakoze amakosa na mukozi ukurikenwa mu jaye n'ivyakazi atamusumirano narije yuko ngingo ya 42 shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakubita ntahe mu gahanga afatwa nk'umwere byari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegembye
muganga Christophe Sahabo yahagaritswe n'igendereza cyo Burundi mu ntango zo kwa kane uyu mwaka kuva icyo gihe yarafungiwe mu gashoko k'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Bujumbura rizwi nka Mpimba mu ndwi heze nk'uko amakuru ava mu muryango w'ibyemeza uwo muganga mu Burundi niwe yakoze umugambi w'ibitaro by'akarorero ka mbere mu Burundi byuguruwe mu 2015 mu kwa gatatu izo bitaro byitiriwe Kira Hospital abanyamitahe bakuru bavyo baturuka mu gihugu cy'u Swiss bikaba byubatswe ku mamiliya ya 28 y'amarundi hafi miliyoni 14 z'amadolari y'abanyamerika umufaransa Jean David Piro yarajejwe urwego nshingwa ntwaro rw'ibyo bitaro yari hagarikiwe umunsi umwe na sahabo yaciye arekurwa bukeye uburwo rwego rwamutwa Charles Ndagijimana umuyobozi mukuru wa Sokabu ishyirahamwe rya mbere rikuru mu Burundi ryo kwitegekaniza kazoza leta ifitemo imitahe myinshi umugabo hazu cyane mu mwaka w'2015 igihe yatwara sentare yubahiza ubwizwa nshingiro agafata ingingo yo kwemeza ku kindi kiringo canya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza atamategeko gihonyanga mu gihe bamwe mu bo bakorana bari bahunze bavuga ko batokwemeza ku ico kiringo cateye impari kibaho bagaha ukuri abagwanya umugambwe SNDD uri ku butegetsi bari baciyamirije ivyavuye bivyara injyane eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Abarundi 177 kuri uyu wa gatatu basubiye mu gihugu cyabo baturutse mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bari bamaze imyaka 7 batuye mu nkambi ya Rusenda umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari ku mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi Vedaste Ngabo
byari ibyishimo byinshi kuri aba barundi bahungutse babifashijwemo na seri ndetse na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo kuko umudokari barimo berekeza mu gihugu cy'u Burundi bagendaga baririmba Bayizido Gracias ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka 65 y'amavuko agiye mu ntara y'ibitoki muri komine Rugombo
ndatashe kubera kunezerwa igihugu cyanjye cyambyaye kandi mu mahanga bakwita impunzi ubwo izina riragayutse rero rero nkabashaka kuba mu Burundi mu gihugu cyanjye nkagisaziramo ako nsazira mu mahanga igitumye mba mu Rusenda hari umutekano mukenya
gute
ukubera abarebere baho nk'abamayimayi bahiga impunzi mbese no mu murima bakazicirayo waraba rero igituma uhigwa kandi ugahigwa ata igicumu rufise ngo tuhitemo gutaha iwanyu igihugu wavukiyemo ukishyura ukizana ariko ukareka guhigwa n'abarebere bo mu kigunda kandi baguhora ubusa
muri izi mpunzi zahungutse zishimangira yuko ubuzima bubi zari zibayemo bw'inzara aribyo byatumye zihunguka
ubuzima bwabo bwe cyane nguku bashobora kuba ngo bapokezura 12 ku kwezi kawusanga kumvunje amakongomani baguhaye ibihumbi 19,500 ku kwezi ayo 19,500 ugaca yumvira ngo uzoshobora kwajya ukwezi kose ugaca bikurusha ugaca wamara ugaca wama mu nzara ntangere cyo gituma umuntu yewe buryo yavatiye yemere kusha mu gucu amavuko hama akurikirana iby'ubundi buzima
ntamba mpungutse cya mbere ende mu gihugu ntavukiyemo iyo umuntu ari mu gatambukiyemo nta mahoro agira nta migegenzi agira nicyo gituma nahisemo gusubira mu gihugu cyacu kuko umuntu yari wabo aronka amahoro
niyo kuri Desire yavuye mu nkambi ya Rusenda agiye mu ntara ya Makamba arasaba leta y'u Burundi kubahiza ubufasha nibagera mu ntara zabo
cya mbere nuko botwakira neza bakatwakira nk'abenegihugu hanyuma birashobora gushika mu ngo twaje tuvamo tugasanga hari byononekaye bakabidufashamo nka bimwe bimwe mu ngo usanga byarononekaye hari igihe usanga inzu zarabomotse rero umuntu arashobora kwifasha mu ngo buzi wa gatatu dutafari akaronka ikigega bakaduheza nk'utwo gusakaza mu buryo mwene ubwo nibyo mbona bo dufashamwo n'utundi tuntu nyene dushobora kuba tugoranye mu gihe tuba tutaramenyera hajya ahantu
Kiza Fabrice we ni impunzi yabaga mu mujyi wa Rubumbashi nawe yahungutse nyuma y'imyaka 7 yaramaze mu buhungiro
impamvu turi buhunguka ni kubera twumvise yuko ibujumbura kabisa mu Burundi
umutekano usumbo ahora byo twahunze byose by'amasasu n'amasorosoro ubutumva kabisa umutekano meze neza niho tubona tuce tugaruka mu gihugu cy'amavuko
bababwire ko bameze gute
ngo hameze neza kabisa ibintu by'amasoro ntavyo
iriye mwari mu bayo gute
hari yaje narimbayeho nk'umurefije urbain nakoraga utuzi twiwanje nyene irubumbashi
manda jile n'umuyobozi wungirije komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri ubuvira avuga yuko ari impunzi 177 zahungutse ziri mu miryango 56 hasi rivuga yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarwa impunzi z'abarundi zirenga 40,000
Veja Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
Agasaro kaburaga kabonetse
nyuma y'imyaka 26 ntawe uzi irengero rye umwana w'umukobwa w'umunyarwanda kazi uzwi ku izina rya Kobwa Agasaro kaburaga karamubonye kamuhuza n'umuvandimwe we
Hello Oui Ko Hello Amakuru
Makuru ni me
umwana yanjye
ubuse
uri kandi wino kandi yishimiye uye utuye ubahe imeze bityo
njye mbi Kigali ahantu bitiga hano
uri Kigali mana we no kwi naragukumbuye ndakura mfata nyine umwanya wo gushakisha
ni ukuri mana iguha umugisha nanjye nari nzi ko mu kibaho gusa birandenze birenze ubwenge bwanjye imana iguha umugisha ndifuza kukubona
Kobwa avugana na musaza we sindambiwe imyaka 26 uzi kusigaye wenyine ku isi ukabona umuvandimwe ubyakirute byagenze gute Kobwa yari he ni mu kiganiro Agasaro kaburaga ku cyumweru mfite amahirwe yo kubategurira nka kibagezaho mpimbawe aha niho dusoreje aya makuru dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ingeso y'urugo ntiyuba kurundi bisobanuye ko niba uwo mubana mu rugo yihanganira zimwe mu ngeso zawe mbi ntukibwire ko undi washaka nawe azakwihanganira ingeso y'urugo ntiyuba kurundi murangize cyumweru neza mwari kumwe na Veniste nshimiye imana
Ningaha dusozereye makuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategugwe yongere abashikire kuri micro mwari kumwe na Fiden Yongabo ibiganiro vya bihagarariwe na Frederic Nkundikije mu gihe amajwi yashizwe hamwe na Nadia Taha mugire ibihe byiza tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki
It's the MP record Tamash production
Holy Seven Your smile Nasikiliza Sauti Amerika Tusikilize Sauti Amerika Yelewe Yelewe Nasikiliza Sauti Amerika
Jana upendo
Dusangir jambo ya huche benshi Muri sanga ya kose vjenshi Agasaro kaburaga Kaboneke benshi
Aha, kaboneke benshi Ejo hiza na yo ya kose vjenshi Ususuru kena muzika ya kose vjenshi Americana iwayo munara ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwayo munara